kubyishyamwe mpuzamakungu gitaye impunzi ku isi hase mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abarundi batari bake barabandanije guhunga igihugu cabibarutse. Igihugu c'Ubuganda nico cakirye benshi abarenga gato igihumbi, hagakurikira Congo yahungiyemwo abarundi bagera ku 840, hanyuma mu Rwanda rwahaye indaro abagera ku 479. Abo barundi hafi ibihumbi bibiri n'amajanane bahunze mu ntango z'uno mwaka biyongera ku bandi bagera ku 211,250 bahunze mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019. Naho nyene igihugu cakiriye benshi no Buganda hahungiyeyo abarenga gato 500,800. Hashtag rivuga ko ubu impunzi z'abarundi zihurumbira gusaba ubuhungiro mu Buganda no mu Rwanda kuko ariho bakigwa neza kurusha ahandi, umutekano wabo ugakingi gwa bikwiye, abana bavuka bakandikwa mu bitabo vya leta ndetse n'abashaka kubakiza abo bakoroherezwa. Hashtag rimenyesha ko abo barundi bahunga umutekano muke cane cane muri iyi minsi hegereje amatora yo mu kwezi kwa gatanu kuza. Bamwe mu bakiriwe mu ikambi ya Nakivale mu Buganda baganiriye n'Ijwi rya Amerika nka bose nabo mu mugambi SNL utavuga rumwe na leta urongowe na Gatongwasa, baturuka ahanini mu ntara za Muyinga na Rugigi zihano rubibe n'igihugu cya Tanzania no mu Guhunga. Bavuga ko baciye muri ico gihugu imbere yuko bashika mu Buganda.
Nari nagiye mu nama y'umuganda muhite neye burya sinamenya ko abari impera n'impera bamwe baracunga ati abagiye mu nama niba ariya nanaka nanaka, inama irahera ndicyahira ariko gatanu burya ku gatandatu nazindutse ntore isuka n'agapanga nza mu byaro imbonera kure nimba byamenye gutya aho nza gutya twahwanye ziri kuri siporo burya iyo siporo bayikoreye kuri jyewe kuva uwo munsi zirasubiye muhira kandi ndibaza n'uno munsi baracyaharari none niwe wogira uri murahunga
we
kuva icyo gihe nimuzi nazisomye umuntu
twiteguye ugira kuri twarizanye ariko uyu twabonaniye Tanzania arije nabanje kugenda imbere y'igihe kubera
hajya uhita n'umuntu aba hariho n'akantu kagahingikirije
bamwe ni ugupfa bagapfa komine Gisoro yikuburiye ntibikikuburiye twaciye
umugambwe uri kuvutegetse SNDFDD uturukamwo uwo gwaruka gwimbonera kure impunzi zivuga ko gwazomoye wo gurahakana ivyo wagirizwa. Mu kiganiro co kuraba uko icyuka ca politike cifashe imbere y'amatora, Nasine Nete Mutoni avugira uwo mugambwe yemeje ko abanywanyi bawo atawe basotora.
Twebwe umugambwe wacu SNDFDD tubanye neza n'indi migambwe nico vyerekana mbere kinarushirije n'uwuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumyabanga y'imbonera kure y'abakenya rugamba ni inyifato y'akarorero kandi dushima kuko babyifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengeshana kubasotora. Ndashima cyane uko kwigumya no kwihanganiranira berekana.
Hashtag rivuga ko abo barundi batomboye bakajabuka imbibe igihe ibihugu by'u Rwanda, Congo n'Ubuganda vyabakiriye bitari bwugare imipaka mu ntumbero yo kwirinda ikiza c'umugera wa corona. Ubu hashtag rifise amakenga ko muri iki gihe hugawe imipaka hari abatinyira umutekano wabo bazohava babura aho baca mu guhunga, rigasaba ivyo bihugu ko bitozibira abo vyitura basaba ubuhungiro nubwo hokurikizwa ingingo zo kwirinda ico kiza ca corona. Kuri ayo makenga Kayumba Rugina Olivier umunyamabanga ahoraho muri Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda MINEMA yabwiye Ijwi rya Amerika ko igihugu ciwe kitahagaritse kwakira impunzi canke basaba ubuhungiro naho imipaka yugawe.
Impunzi ntabwo twigeze duhagarika kuzakira umuntu wari wese wiwe guhungiyeho uramwakira nk'uko abandi bantu bose binjira ku mipaka nabo bagomba gukurikiza amabwiriza y'abantu binjiye ku mipaka bagapimwa.
Icyo bikoze naho hari ababandanya guhunga igihugu n'abatahuka ntibabuze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hase ryemeza ko abarenga 180,000 batahukanywe mu myaka ibiri iheze nka bose bavuye mu gihugu cya Tanzania. Gushika ubu haharugwa impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi amajana tatu na mirongo itatu na bitandatu zikiri mu buhungiro. Tanzania nicho kirimo benshi abarenga gato ibihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.